iwayo munara ejo heza nayo yakoze byinshi.
Ngundire ndabaramutse ndabifurije ikaze bakunzi bacu bakunzi badusuruke ku radio Ijwi rya Amerika. Neri mwiza ndahimbawe no kubana namwe muri no gahunda y'umuziki. Uyu munsi ndabazaniye umuziki wo muri Afrika y'uburengero. Umuziki wo muri cyo gice cy'Afrika twugaburamo kubiri. Umuziki w'Ikiyisilamu n'idini ririmo abantu benshi mu bihugu bigize uwo mugabane wa Afrika n'umuziki usanzwe. Uyu munsi nifuje kumvisha zimwe muri iyo muziki isanzwe. Reka ntangure ndabamenyesha ko Afrika y'uburengero igizwe n'ibihugu 17. Ibyo navyo ni Senegal, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Congo, Benin, Cap Vert, Ghana, Guinée-Bissau, Gambie, Liberia, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Mauritanie na Togo. Bamwe mu baririmbyi muri ibyo bihugu bya Afrika y'uburengero barabiciye biracika. Ndabashikiriza zimwe mu ndirimbo zakunzwe cyane mwumvirize uburyohe bw'uwo muziki wo muri icyo gice cya Afrika. Reka dutangure. Senegal. Iyo ndirimbo mwumva yitwa Tajabon. Ni umuririmbyi w'umunyasenegal yitwa Ismaël Lo. Urubuga Wikipedia rutubwira ko Tajabon ari umunsi mukuru muri Senegal w'abana bari mu idini rya Islam. Amajambo ari muri iyo ndirimbo ahamagarira abana gusenga Allah. Umuririmbyi Ismaël Lo yayisohoye mu 1992 ikaba iri mu rurimi rwa Wolof, rurimi rusanzwe ruvugwa aho muri Senegal. Muri Guinée, uwaririmbyi baho uwitwa Mori Kante yarafashije ngo muziki wo muri Guinea cyane cyane Guinea Conakry ngo umenyekane nguyu mu ndirimbo yabaye rurangiranwa yise Yeke Yeke yasohoye mu 1988 indirimbo y'urukundo yadandajwe ku nshuro zirenga miliyoni 5 muri Afurika yose. Mugihugu cha Côte d'Ivoire ico gihugu cyo muri Afrika y'uburengero gifise abaririmbyi benshi cyane babaye rurangiranwa n'indirimbo ziryohera abazumviriza. Muri ico gihugu abaririmbyi benshi baho baririmba mu rurimi rw'Igifaransa. Ni kubera ico gihugu cyabise cyane iragi basigwe n'abafaransa ku ntwara ya gikoroni. Ndabahonje umwe muri abo baririmbyi yitwa Daouda Kone yaririmbye indirimbo La femme de mon patron cyane umugore wa databuja. Iyo ndirimbo yasohotse mu mwaka wa 1984. Abakunzi b'umuziki wa kera baribuka inkuru iri muri iyo ndirimbo. Umushoferi yakunzwe n'umugore wa Sebuja. Daouda Kone mu ndirimbo ziwe yavuga ibiba mu buzima. La femme de mon patron ni Daouda Kone wo muri Côte d'Ivoire.
Malgré leur beauté angélique, quand une femme est amoureuse, elle devient très dangereuse. La femme du patron m'a dit si je refuse, elle ira dire à son mari que c'est moi qui lui fais la cour. Même si je suis innocent, j'aurai de gros ennuis. Situation, je ne trouve pas de solution, car dans cette affaire, moi je ne sais plus que faire. Puis dans tous les cas, je n'ai pas tellement le choix. Si je dis oui, c'est imprudent à cause du patron. Mais si je dis non à la femme, elle va se manger seule. Je peux dire si je dis oui, si je dis non, à quelle histoire, à quelle affaire. Oh, yeah. je dis oui, j'ai peur du patron, comme après. Mais si je dis non, la femme va se pencher pour t'oublier. Ah, quelle histoire, ah, quelle affaire, que faut-il dire, que faut-il faire? Si je dis oui, si je dis non, ah, quelle histoire, ah, quelle affaire.
Bandani izo ndirimbo zo muri Afrika y'Uburundi agolo ni ndirimbo y'umuririmbyikazi Angelique Kidjo yamuka mu gihugu cha Benin muri Afrika y'Uburengero. Iyo ndirimbo agolo iri mu rurimi rw'Ikinyoruba uvugwa muri Benin. Angelique Kidjo yasohoye agolo muri 1994 indirimbo y'umukurikirane gw'indirimbo yise aye isigura ubuzima. Agolo ivuga ku ngorane y'ibidukikije. Agolo woni Angelique Kidjo muri dususuruke twumvirije indirimbo zo muri Afrika y'Uburengero.
Am I?
muri Amerika. Ibiganiro bigisiruka. Uyu munsi turi ko twumviriza umudiho w'indirimbo zo muri Afrika y'uburengero. Tuje mu gihugu cya Mali. Indirimbo Afrika ni y'umunyamali yitwa Salif Keita. Uyu ni umwe mu baririmbyi bakomeye b'umuziki wo mu gihugu cya Mali. Salif Keita agendana indwara y'ubunyamwema ikitamubujije guteza imbere muziki wo muri Mali. Nguyu mu ndirimbo yise Afrika yasohoye mu 1995. Keita muri Afrika. Abasore Barabbas na Master Just bakomoka mu gihugu cha Togo cyo muri Afrika y'uburengero. Abo basore bahurikiye mu mugwi Tufan wabayeho kuva mu 2005. Uyo mugwi watangukanye ubushimwe bwinshi nk'umugwi wa mbere mwiza w'Abanyafrika mu 2017 nk'umugwi wa mbere w'Abanyafrika baririmba mu rurimi rw'Igifaransa mu 2018. Babatazira Les Fils du Vent cyangwa abahungu b'umuyaga. Indirimbo yabo bise C'est pas normal irarenza inshuro miliyoni 6 n'igice z'abayiravye ku rubuga YouTube.
In other words, people used to follow. Never no normal. Never no normal.
C'est tout fait.
All eyes on me.
All eyes on me.
Tout ce que je fais.
Tumandani. Yemi Alade, Wizkid, Simi, Davido, Burnaboy, Fela Kuti, n'abandi benshi ntankeka ayo mazina murayaje mu ndirimbo z'Ikinyafrika zirimbwa cyane cyane mu rurimi rw'Icyongereza. Abo ndagaguye n'abaririmbyi bamuka mu gihugu cya Nigeria mu burengero bwa Afrika. Turetse abo, hari n'ibindi mugwi ugizwe n'abaririmbyi bamuka muri Nigeria witwa P-Square. Uwo mugwi ugizwe n'abasore babiri b'amahasa, Peter na Paul Okoye. Batanguye kumenyekana nk'umwe mu migi y'abaririmbyi b'Abanyafrika ukomeye guhera mu 2010. Baronse ubushimwe bwinshi. Ngiyi imwe mu ndirimbo zabo nibaza ko mwibuka, yitwa No One Like You, yasohotse mu 2011. Indirimbo y'urukundo, amasanamu yayo yerekana bariko bagira umugeni. No One Like You ni indirimbo ya P-Square y'abasore babiri, Peter na Paul Okoye.
You're my one and only, the only one that I'm missing. Where they bring me joy and blessings, you know that I love you, and I can't wait to say I do. But before we walk down the aisle, I just wanna let you know that you're the finest. That you'll be the finest queen I'm leaving, you're the brightest. The way you're the shine, the bling like me, you're the highest. You're my only one lover. Girl, I just wanna let you know that no one be like you. Yeah, don't go different place, my house in many places. No one be like you. So they can't replace me, cause you are a blessing. No one be like you. You're driving me crazy, cause you are my baby. No one be like you.
Afrika y'uburengero, igihugu cha Cape Verde nacyo nyene cyarasohoye abaririmbyi benshi. Icyo gihugu kiri mu ibahari Atlantique. Muri icyo gihugu bavuga cyane cyane indimi zibiri, igiportugal n'igicreole. Mu ndirimbo zo muri icyo gihugu cha Cape Verde nabahitiyemo Sodade, ni indirimbo y'umuririmbyikazi rurangiranwa Cesaria Evora. Sodade muri rurimi rw'igicreole cyo muri Cape Verde bisigura agahinda umuntu agira iyo yavuye mu gihugu cy'amavukiro. Iyo ndirimbo irimo inkuru y'ugutandukana kw'abantu babiri bakundana. Umufasoni Cesaria Evora yisohoye mu 1992, nawe yitaba Imana itariki 17 ukwezi kw'12 mu 2011. Sodade ni Cesaria Evora. Soda, 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 soda Ndangirije kuri ndirimbo Wari Bana ni ya Seydou Kone umunya Cote d'Ivoire azwi cyane ku izina ry'ubuhanzi nka Alpha Blondy abakunzi b'umudiho wa reggae muhimbagwe ndabivuze ko gahunda y'umuziki ku yabijwe rya Amerika uyu munsi twarabiye hamwe zimwe mu ndirimbo zikomoka canke zaririmbwe n'abaririmbyi bo mu bihugu bya Afrika y'Uburengero nizere ko mwahimbawe akanya katubanye gato twari kumviriza n'izindi nyinshi nari mwiza nzogaruka vuba urirwa na mahoro ahiwanyu na gasaza.